ikaze bakunzi bacu bakunzi badususuruke ku radio ijwi rya Amerika neri mwiza ndahimbawe no kubana namwe muri no gahunda y'umuziki igihugu cy'u Rwanda kiri muri cha gihe kidasanzwe twibuka abavukanye bahitanywe n'ikiza cha genocide muri 1994 nashimye ko twumviriza zimwe mu ndirimbo z'abanyarwanda n'abarundi zigaruka ku mabi ategwa n'intambara baba ari umwe canke bafadikanije ari benshi bose bagaruka bagana intambara bahuza ababuze ariko cane cane bati nk'ibije bisubire kumana natwe twumvirize Reka dutangure duhere mu Rwanda bahurijwe hamwe ari abahanzi batandukanye bo muri Afrika y'ubuseruko bagiye hamwe ngo bibuke genocide yo mu Rwanda ku nshuro ya 15 hari mu mwaka w'2009 iyo ndirimbo bayise Never Again canke ntibize bisubire amajwi menshi murayamenya harimo Samputu Masamba Kidumu TID n'abandi benshi umvirize
tatu yaratumye muri rimbi Jean-Pierre Nimbona batagira Kidumu asohora indirimbo yise yaramenje ati uwishe wasahuye uwo yaramenje umvirize Kidumu muri ndirimbo yaramenje
Thank you.
Bandanye guma ni bwiza ndirimbo y'umuhanzi Jean Baptiste Byumvuhore ni muhanzi w'umunyarwanda aterera mwijwi abwira igihugu ciwe ingene camuhemukiye n'ingene cari ciza agikunda yashaka kuvuga ivyago vyashikiye igihugu ciwe u Rwanda ati ariko kuvyagushikiye byose Rwanda gwiza rw'abanyarwanda ivyiza biracari mu Rwanda tumvirize koze Jean Baptiste Byumvuhore kundubumwe n'indirimbo y'umurundi yitwa Celestin niyo yandemye bamutazira chondo yisohoye mu mwaka wa 1991 amasanamu y'iyo ndirimbo yerekana abantu benshi bari ko barahunga intambara amazu aturikwa iyo ndirimbo kundubumwe kenshi ivuga itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri numunsi uburundi bwibuka amasezerano y'ubumwe yasinywe mu 1992 chondo ati haranira ubumwe
Kundo home, haraniru home, abangi me. Kundo kita mubane na bene wanyu arumari ke uraja makare uro tumi bikorwa na majambe akihu menara kwa mahoro abantu nabo baba bariko bararwana akihu menara kwa mahoro abantu nabo baba bariko bararwana
Rwanda tukibandanya umwigeme Grace Mukankusi yarasohoye mu mwaka w'2010 indirimbo yise Icyizere. Amajambo dusangamwo avuga ati Rwanda naho rwanyuze mu bihe bibi cyane haracari icyizere cyo kubaho kandi kubaho neza. mwicari ko mwiriza dusesuruke kuri radio ijwi rya Amerika. Uyu munsi indirimbo zivuga amabi y'ingwano. Tukiri mu Rwanda, amakuba u Rwanda rwaciyemwo rwaratumye n'abakinyi ba filime mu Rwanda baja hamwe bakibuka kandi bagahoza u Rwanda. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2021 bati mpore Rwanda.
Majorania manwa yuzime barogo ahumuntu yazize ko yavutse ora Rwanda nibizongera yara majorania manwa yuzime barogo ahumuntu yazize ko yavutse ora Rwanda nibizongera muri Rwanda ora Rwanda muri Rwanda Ore Rwanda
Reka nindi mwe muri rimvi mu Burundi na Sor Nzeyimana azwi ku izina rya Lolilo. Iyo ndirimbo irimo impanuro nyinshi ku Barundi bene wabo ngo birinde kwicana. Lolilo ni muri ino ndirimbo Reka. Nyakwigendera Jay Polly, Marina na Safi Madiba na bahanzi b'abanyarwanda bahurikiye bose mu nzu y'indirimbo yitwa Domain Records bati mu kwibuka twiyubaka ibyabaye byarahebye ubu turi hamwe twiyubakira u Rwanda twibanire mu mahoro umviriza
Shagutonga na nani sangano turi bene
Nabari kubararangila. Leonard Niyomwungere ni umuririmbyi w'umurundi yabaye imyaka myinshi mu gihugu cya Canada. Aherutse ariko kwitaba Imana mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Indirimbo za Niyomwungere ziri mu mudiho wa reggae zikishimikiza kenshi amajambo yo muri Bibiliya. Twarahemukiye basogokuru yayisohoye ashimikira ku njyana z'amoko zahitiye mu Burundi. Ahera kwibuka ingene Burundi cyari igihugu cyiza.
Mutima wanjye ukuririra Burundi cyari igihugu cy'amatanga ubuki tukavibururi tugashika ingozi yemwe aho tuba twigiriye I Rwanda utinya ibikoko bumaze kwira warakomanga ugeze hose umuntu atakuzi akaguha indaro kakuzimana gasasuka jama waburusha gashusha maza gakanda ukeye ugakomeza urugendo tukira abantu turi nyamaswa twikaye tumara mare twarahemukiye sogokuru yemwe twaricanye turi bamwe twaracumuye kumana yo mu ijuru twarashesha amaraso twari dukwiye kugirira niri kigongwe nk'uko Imana yakitugiriye bagiye ku rugamba bafatanye mu nda abahuta batutsa batwabaganwa baraja businzuzi zitagira ibiraro bagwana n'ingoni ntambwe n'ingwe rumariza arateshwa aratarahunga sogokuru arakanuza Nikita ochera mukiganza atimana yongi shure raeme kiranga yambu kwa mabanga atupima mazura tupimi virenge tuteri ngwara ya macha kubiri uonga ora mukuta nyumu kenge niwe ya hindu sumukeba uonga ora musangi yumu ora niwe ya guonya kwa bawe bose Sogo kuru yenge Twari chanye turibame Twara chumu ye kumana yomichuru Twara shesha maraso Mimuze tugirira niriki kongwe Mwuku imana ya kitugirie chara fashisha mbo akuona kwa kwabu ze twese yemye tukuma dutera na majambo umuhutu ati abatusi baraduoneje umutusa taba utu baratumaze umutwa tije wisanje nibindi kuko ngumirwa na moko yose abingoma zabami bakitotomba Ati otwa bate otwa rahonye ataharumwa mikazi asigaye bisaka aharumuganwa aharumuganwa mbega yemito byadatiswe nande ninda zobita tanura
umwanya waturese ngundire bakunzi badususuruke turangize kuri ako kamu muririmbi niyo mwungere tugira tuti inkiri kabe ngo isubire yari mwiza nahinda wo kwana namwe nasanga
tukwiye kugirira niriki gongwe mwuku imana ya kitugirie ni mwuse kugirira niriki gongwe Mungu imana ya kitukirie ni mose tukirira niri kikongwe Mungu inadio ya Amerika Yabani, ibito chachu Nadio